Turukenkeza rya gatano ruhuma 2022 imyaka 29 irarangiye abarundi basezeranya amasezerano y'ubumwe bwabo kaze mu isango ry'amakuru mu kirundi mwaturukajwe n'uruganda rwa radio isanganiro amakuru tubafitiye akabagizwe n'ingingo nkuru nkuru zikurikira abarundi bahamagarirwa gukomeza ubumwe bwamye bubaranga kuva na kera narindi kandi bakirinda gusesagura amatungo rusangi na kama bategwa n'umukuru w'igihugu cy'u Burundi Pierre Nkurunziza ni mugiye kuri no wa gatano ruhuma abarundi biriwe barahimbaza ku nshuro ya 29 isabukuru y'ubumwe bwabo kuri iyo mvo abaganiriye na radio isanganiro kuri no munsi bakamenyesha yuko hakiri intambwe yo gutera kugira ngo ubumwe bw'abarundi bushinge imizi na cane cane mu gwaruka gwo Burundi bwejo idonido ni murano makuru muri bucana yandi yerekeye imvugo iremesha uyu munsi tubayagira ku kigabane c'imvugo icanishamwo iyo mvugo ikaba igamije kwerekana ko kwegeka umuntu canke umugwi w'abantu akandi karanga mu ntumbero yo kumukumira iriya kadogo ari mu ngabwe y'ivyuma ano makuru mwatoroka ndwe n'uruganda rwa radio isanganiro ashikirizwa na Emery Richard niyo nkuru suye kubaha ikaze mu idonido
sangwa muri sanze kuri radio isanganiro
ndase kubaha mwiriwe muri ano makuru abarundi bahamagarirwa gukomeza ubumwe nkuko vyamye na mbere hose no kwirinda gusesagura amatungo rusangi ivyo nibishikirizwa na Petero Nkurunziza umukuru w'igihugu cy'u Burundi mu ijambo yashikirije mu gihe kuri no wa gatano ruhuma hahimbazwa imyaka 29 iheze hayemejwe amasezerano y'ubumwe bw'abarundi perezida Nkurunziza agasaba abarundi bose kwijukira ibikorwa by'iterambere mu gukorera mu makoperative tumukurikire
mu mateka y'u Burundi imbere y'umuzo w'abakavantara naho twigeze twumva abarundi bacanyemo ikibabaje umwe carazishinga uwundi umwe avunise uwundi agacumbagira u Burundi byari bere ryonsa bose ubumwe nabwo bukaba ishingiro n'ishimikiro ryo kubaho kw'abarundi kuva kera narindi abarundi bamye baganira bakirinda gufata ingingo zaje butiruti ikizazaniye umuntu akakibaza uwumukurira kuko ngo imende yari ihuse ihusha umwobo kandi ngo nta mukurabura mukuru we twige kubaza umutima no guhanuza abarundi bo hambere bahimbagwa no kujya ibyo babiri akuya muze rero dukunda ibikogwa twirinde gusesagura canye gusaba itunga rusangi nkuko vyibonekeza muri kino gihe aho usanga abungere bamwe bamwe bona gusumba izo baragiye ubumwe ni nkingi ikomeye dutegerezwa kwishimikiza twijukire ibiduhuza cyingira kamaro mu kuja hamwe mu makoperative y'iterambere no mu mashira hamwe ntiyakongere kubaho umurundi nyamwigenda ko kuvubu twirinde guhurumbira inyungu zitera iceyi zigatitura iteka ry'igihugu mu kwamirira kure banda yamutaye n'abampimukenda muke bararaza bagacyoza igihugu cabibarutse bitwaje ngo indahiro mbi igwaza mu nda canke ngo injya y'umugayo iry'umugabo
Pia Nkurunziza n'umukuru w'igihugu cy'u Burundi nayo bamwe mu banyagihugu mu gisagara ca Bujumbura barashima intambwe ubumwe bw'abarundi bugeze ko ariko bakamenyesha ko hakiri intambwe yo gutera kugira ngo ubwo bumwe bushinge imizi na cane cane mu gwaruka gwo Burundi bwejo kurikira bamwe muri abo banyagihugu bayaze na radio isanganiro kuri no wa gatatu
ubumwe bw'abarundi no gufatana muntu umuhutu umututsi umutu bose bakabumwe mugabo bari baraducanishije mu banyepolitiki mugabo umwe bw'abarundi aho buziye ubu umuhutu n'umututsi barasabiranira bakabana umwana w'umuhutu agwaye umututsi araja kumuterura akamujyana kwa muganga umwana w'umututsi apfarayo ubu unye ni byiza cyane ubumwe bw'abarundi uyu munsi ugeze ku ntambwe ishimishije nta numwe atubishima muri iki gihugu ubu unye ariyo ikarita utajamo uragenda uwo ari we wese ubu ntacyo yikanga
ubumwe bw'abarundi twumvamwo ukubana neza mu gihugu mu bwoko bwose mu ntara zose dukorera hamwe muri byose turaze aho intambwe tugezemo turabona yuko umugoro nduri kuratera imbere buke buke ari cyane gose nko tubyipfuza twebwe abene gihugu
kwera cyo giha barundi babanye neza umuntu aja gusaba umugeni mu bundi bwoko butandukanye aba mu batwa mutukaza kagenda kubaka mu batwa umututsi kaza kagenda kubaka mu batu urumva ni sawa kwera
ugwaruka gubu ndega ntavyo babonye babimenye kandi baranebona nabo nyine kugira no munsi barabona ko ari byiza benshi babonye utuno mututsi babana ne dishi ntavyo babonye abo bana mugabo twamata yuko turabivuka nero ne barabyibona
nko tubibona aho tubaye hari abantu batarajijuka neza batarabwigira kwigishwa neza turabona yuko hamwe hogira icyo bakoze bakabwigisha zihoteli z'imbere cyane Burundi ubu hari abantu bataramenya cyari cyo umwe bw'abarundi
ahubwo bo bukomeza cyane nk'abantu boheje ko bukomeza cyane ngira ngo tugume tunwana
tukivuga ibijanye no guhimbaza umunsi mukuru wahariwe ubumwe bw'abarundi abarongo inzego nkuru nkuru z'igihugu bakaba bifatikanije n'abanyagihugu b'abarundi umukuru w'igihugu cy'u Burundi Petero Nkurunziza akaba yahimbarije uno munsi mukuru mu ntara ya Munyinga n'icegera ciwe ca mbere akaba yari mu ntara ya Mwaro umukuru w'inama nshinga amateka yahimbarije mu ntara ya Rumonge naye mushikiranganje ajeje kwivuna abanze akaba yari mu Kirundo mu gihe mushikiranganje w'indero yari mu ntara ya Bubanza naye muhuza w'abarundi akaba yifatikanije n'abanyagisagara ca Bujumbura mu guhimbaza uwo munsi mukuru wahariwe ubumwe bw'abarundi
isanganyiro
Tubananiriza no makuru mu Kirundi mu gisata c'uburimyi n'ubworozi gutora n'iminwe inzige hamwe no gukoresha imiti ihinguwe mu gupompa ni bumwe mu buryo bwo gukinga inzige bwatowe n'ubushikiranganje bw'uburimyi n'ubworozi mu kiganiro ku bamenyesha makuru kuri uno wa kabiri mu bushikiranganje Gideon Gide Rurema yamenyesheje ko uburyo bwo gukoresha imiti ihinguwe butoshigwa imbere kubera ko bwonona ubuzima bw'abantu n'ibikoko akaba yanahamagariye amashirahamwe akorera mu gisata c'uburimyi n'ubworozi nka FIDA kwivadikanya n'ubwo bushikiranganje bw'uburimyi n'ubworozi mu Burundi gushiraho integuro yo gukinga tukivuga ibijanye n'uburimyi n'ubworozi bamwe mu barimyi bo muri zone Nyange komine y'intara ya Makamba bavuga yuko iminima yabo ibangamiwe n'ingwara ruhonya bigori ibiciye mu runyo gwinjira mu mutoto w'ikigori kikiri gito ibituma hatazoboneka umwimbu bari biteze bagashikiriza yuko imiti nyezi nayo gupompa abatarayironka bagaca bifashisha gushira mu mitoto ivu n'umunyota mu buyobozi bw'ibidukikije burimye n'ubworozi muri iyo ntara ya Makamba baremeza yuko ugo runyo rwateye haheze imyaka itatu bagahumuriza ariko abaremye ko imiti yica ugo runyo ihari babonye yobazimba naho ngo bakaja hamwe mu kuyigura i Makamba duhamagara Jerome Hakizimana
ibyo binye bitangura gufata ikigori higeze nko kumababi nk'atandatu kitera kiduga nkuko aba barimye twasanze mu mirima yabo muri zone Nyange ku mutumba Ruremba babivuga ngo ugo runyo rurabangamiye ikigori kuko rugifata kikiri gito ubu numwe muri bo
ibyo binye bitangura gufata ikigori higeze nko kumababi nk'atandatu kitera kiduga kubandanya rero aho aho ikigori cyose rukije umwamo wacu kugira cyame gihe cy'ikigori niho haca haba ingorane umuntu akaca homba umwimbo uri kuritegereza nticyoroshye kubona ariko kubigori bimwe bimwe iyo witonze urashobora kucubibonera hafi
bavuga ko imiti bagiye baronka yo gupompa itashoboye kurugwanya baca bahitamwe kuba barakoresha ivu n'imunyota basuka mu mitoto w'ikigori
turakoresha ibivu ariko naho nyene ntiyabaye inyishu ishimishije twobone yuko byo dufasha
bagasaba ko hobone ku muti nyezi na woshobora guhonya ugo runyo
naho uwo kuzimba mugabo akari umuti ushobora gukingira iyo ngwara y'ikinyo tugashobora kuyimbura uwo muti umuntu yo wihebera kugira ngo arabe ko yoronka umwimbu ushimishije
umufundi w'indimo muri komine Makamba aremeza ko ugo runyo ruhari atanaze nimirangeza akavuga ko ubwo buryo abo barimi bakoresha ari ubwo kwigwana ko butagwica neza Charles Hajayandi ajeje igisata cyo kugwiza no guha akaciro imbo arahumuriza abo barimyi ko imiti yica ugo runyo bita imfunyarazi iriho mu bubiko bwayo mu ntara
ako kanyo tumanze kwabona mu ntara ya Makamba hose sinyange gusa ego iyo miti irari hari imiti novuga ubwoko bubiri hari umuti witwa urutene n'undi muti witwa permetrine urutene rero ni wakunda gukoresha kandi iyo urutene tumwe bihajya mu mangazine ya DPAY uriho ikiro kimwe kigugwa 2024 no kuvuga iki dusaba yuko rero abarimye baje hamwe
akanavuga kandi ko ico kinyo bita imfunyarazi aheze imyaka itatu gitanguye kwibonekeza muri iyo ntara Jerome Hakizimana Makamba ku bwa radio Isanganiro
Jerome Hakizimana urakenuye mu gisata cyo gutwara neza haribonekeza kutubahiriza amategeko mu gitabo gitunganya ingene ubutunzi bukoreshwa muri meriya Bujumbura bivugwa n'abahinga bari muri consortium Kofima Africa Conseil bari bakoze igikorwa ahubwo cigenzura Amani Emire ari muri uwo mugwi agasaba ko hobaho gutanga inyigisho ku bakozi ba meriya Bujumbura kugira ngo ico gikorwa giheze kigende neza. Fredy Mbonimpa umukuru w'igisagara ca Bujumbura aremeza ko hakiriho utunenge tujanye n'ibihe bya none, ariko kandi akavuga ko ibanki y'isi yose yemeye gukarihiriza ubwenge abakozi ba meri ya Bujumbura basanzwe bakora ibijanye n'ubutunzi. Fidele d'Antoine Sabimana
mucegeranye fata kibanza tatanzwe n'umugwi w'abahinga bavuye muri Kofima Afrique Conseil meri ya Bujumbura ikurikiza ibiri mu gitabo cy'imigambi y'iterambere categuwe. Aman Emile umwe mu bahinga bagize igenzura asaba meri guhindura uko isanzwe itunganya ubutunzi bwayo.
Leur manière de travail ne respecte
ubujyo bakora ntibukurikije amategeko agenga ikoreshwa ry'amafaranga ya leta. Muri ico gihe twasavye ko haba cane cane nyigisho nkarisha bwenge kugira abakozi bato bato bashobora kumenya ingene itegeko rigenga ikoreshwa ry'amafaranga ryashyiriweho amakomine yose y'igihugu rikora.
Fredy Mbonimpa umukuru w'igisagara cya Bujumbura aremeza utunenge tumwe tumwe mu ikoreshwa ry'ubutunzi bwa meri, ariko akavuga ko ibanki y'isi yose yemeye ko mu minsi iri imbere izotanga abahinga baza gukarihiriza ubwenge abakozi ba meri mu bijyanye n'ikoreshwa ry'ubutunzi.
Uko dusanzwe dukora twisunga amategeko ariho, ariko murazi mu ntumbero ya banki y'isi irafise ingene bobo babona ibintu byo rero nize twashaka yuko twicarana tukaganira bahatwereka aho hari ntegenge mu bijyanye n'iby'amafaranga kugira tubikosore mugabo twabiganire kuko twayibonye umucegeranyo. Na cyane cyane bavuze bati mufise amakonti hirya no hino byari bikwiye ko haba konti imwe. Ibyo nabyo urumva icyo bise unité de caisse. Ibyo rero nta maniyoba baje kutwereka mwe tubikorana kuko tuzakora ku mugaragaro mu bijyanye n'ubutunzi no kubutunganya.
Consortium Kofima Afrique Conseil yahawe igikorwa cyo kugenzura uko meri ikora sabwe n'umugambi wa leta ujeje iterambere ry'amakomine n'akazi ku ntererano y'ibanki y'isi yose.
Fidele d'Antoine Sabimana tuve mu gisagara ca Bujumbura mu burengero bw'u Burundi tuduge mu buraho bw'u Burundi mu ntara ya Kirundo. Abagenda mu mugera wa sida muri iyo ntara baridoga ko umuti bita Bactrim ubakingira ingwara z'ibyuririzi umaze gihe warabuze ngo ingwara zica ziba umurengera mbere bamwe no kwitaba Imana bakitaba Imana. Muganga rongo igisata c'ubuvuzi muri iyo ntara ya Kirundo amenyesha ko uwo muti wabuze mu gihugu cyose, ariko ngo nibafate neza n'iyindi miti baba bahawe n'abaganga. Mukirundo duhamagara Abraham Safari.
Umuti bita Bactrim ukinga ingwara z'ivyuririzi kubagendana umugera uwa sida uramaze hafi indwi zitatu utaboneka mu kigo cy'abagendana umugera uwa sida NSS mu ntara ya Kirundo. Nkuko umuhuza bikogwa mfata kibanza muri ico kigo mupfasoni Gahongayire Floride abivuga ngo no mu mpera z'umwaka uheze uwo muti warabuze kandi ufasha abarwayi mu kubakingira ingwara zitandukanye. Umuganga asanzwe akurikirana abagendana umugera wa sida ngo ingaruka mbi ziriko ziribonekeza cyane cyane ko abarwayi baca umurengera kenshi ugasanga bagwaye ingwara ya malaria. Na cyane cyane ko mu Kirundo iyo ngwara isanzwe ariyo iza n'ubwa mbere mu ngwara zisinzikaza abantu. Ngo sizo gusa, hari n'ingwara zifatira mu bihimba by'ihemero. Bamwe mu bagendana iyo ngwara bavuganye na radio Isanganiro ngo bafise umweheburo n'ubwoba bwinshi kuko baca basinzikazwa cyane n'ingwara zitandukanye, mbere bamwe no gupfa bagahava bapfa narya kandi batanazi n'igihe uwo muti uzobonekera. Muganga Rwinzitunga ngoye intara y'ubuvuzi ya Kirundo ngo ico kibazo barakizi ngo ariko uwo muti ntiwabuze mu ntara ya Kirundo gusa ngo ni ku rwego rw'igihugu. Ahanura abarwayi ko bofata neza iyindi miti bahabwa na muganga cyane cyane iyo bita ARV imbere yuko iyo yindi iboneka. Arangiza abizeza ko uwo muti ishira hamwe Kamebu ko ryawutumye ko ngo umwanya wari wose urashobora kubashikira. Mu Kirundo Abraham Safari ku radio Isanganiro.
Vugunde meshi nene babwiye mu ntangamarara ya no makuru imvugo icanishamwo ifatiye ku bwoko ni imvugo ibigamije kwegeka ku muntu canke umugwi w'abantu akandi karanga kugira ngo akumigwe mu kibano ku kazi canke ndetse no mwihiganwa rya politike. Patrice Sabuguheba yanonoso ibijanye n'imibano asigura ko imvugo nkizo zifise ingaruka mbi nyinshi zishobora mbere no gushikana kunya neza kivunga Obani ya nkuru.
Imvugo icanishamwo ifatiye ku bwoko ni imvugo ikoreshwa mu ntumbero yo gukumira canke gukura mwihiganwa abantu canke umugwi w'abantu mu kubanza kubaha irindi shusho canke karanga kugira ntibabe bacizegwa. Patrice Sabuguheba.
Ibi bagira biyesunze amoko n'ingwano nayo nyene urumva n'ingwano y'ubwoko kuko ingwano si yamasasu gusa su kugwana bijya byugo sesa maraso kujya n'umuntu agututse n'umuntu agucafuje ibi ari ingwano kandi mu mibano n'imigenderanire y'abantu hagiye bakubwiye ko umuntu bamuciriye akato bamumva ko bamutaramuye bamukuye mu bandi yego kwisiga ko kabagutaramuye mu bandi
we yanonosoye ibijanye n'imibano havuga ko izo mvugo amajambo canke imvino bishobora gukoreshwa n'umuntu abizi canke abandi bakazikoresha batabizi akamenyesha ko izo mvugo zishobora no gukoreshwa mu gufata umuntu canke umugwi w'abantu ukabaha karanga k'ibikoko canke ingwara
kuba bivyina ababiririmba abavyumvira ababitegura babigira nibigirankana bafise inyungu zavyo kuvuga yuko ari nko muri ibi bintu bya politique mu karere kanaka bazindunguzi bari kwaracafuze naho kumukura ku buntu kumwita igikoko canke bakamwitiranya n'ingwara zangwara muzi zidakira kandi zinyarutsa kwica kera bavuze kujya muntu ari kinyoro urumva ko ari ingwara mbi
ku ngaruka z'izo mvugo Patrice Sabuguheba avuga ko bishobora gushikana ku njyane z'ikivunga
ibishobisho by'abantu n'ikico nahereye abantu badafise akaranga kamwe ko kwihorera hari umuntu akubwira ati bize nabi tuyimifu ariko hari n'uwundi muca mubiherezaho akubwira ati urubanza ko rudaciwe n'ubutungane tugira turucisha umuhoro bakavaho bakomerekanije umuntu akazogendana inkovu noneho kubera ka gasomborotso ngo yamara umugwanyi ngo yamara umusinzi ngo yamyara umuntu mubi
iyo hari ukutumvikana canke injyane hagati y'imigwi y'abantu ahanura abo bantu kurondera ububaje hagati canke bagatura ico kibazo ubutungane
arakoze obani yo nkuru n'umutumire wiwe n'ano mbere duja turangiriza ano makuru mwari mwaturukanjwe n'uruganda rwa radio isanganiro dushimiye mwese mwayateze yompi ngashimira Elia Kadogo ariko aramfasha mu bw'ivyuma ariko kubadufatiye hagati mu makuru tubamenyeshe yuko uno munsi gerekerezo rya gatanu ruhuma 2020 Burundi bwiriwe burahimbaza ku nshuro igira 29 umunsi wahariwe ubumwe bw'abarundi nayo abo barundi nyene bagahamagarirwa kubukomeza nk'uko vya nye kuva na kera narindi na kama bategwa n'umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza mwakoze mwe mwese mwateza yompe ano makuru emerichard niyo nkuru yabashikirije nabifurije kugira ijoro ryiza aho muri hose kandi mugira ubumwe bwiza ahiwanyu no mu byanyu nagahindukira Yeah.